njema ya jamhuri.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikomuri 10 na Joy Diane ni nahazwe giye kwashikiriza makuru tubafitiye tukahera kuyagezweho ijyane no kwisi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane namwe muteza matwi muraka gatondo turavuga kuyahera ku mugabane wa Afrika. Igipolisi cha Zambia ejo ku munsi w'Imana caratoye ibiziga 27 bikekwa kuba abimukira bamuka muri Ethiopia. Abategetsi bavuze ko ibyo biziga byatowe aho byatawe mu mirima mu micungararo y'umugwa mukuru Lusaka, bakekwa kuba bishwe n'inzara hamwe n'uburuhe. Amatohoza yibanze yerekana ko abo bantu bose barabagabo b'imyaka iri hagati ya 2038 kandi batawe ku nkengera zibarabara n'abantu batamenyekanye. Abimukira b'Abanyetiyopiya bakunze guca muri Zambia batumbereye gushika muri Afrika y'Efu kuronderayo ubuzima bwiza. Kuri Zambia nyene kiziga cy'umunyeshuri w'umunya Zambia yafiriwe ku rugamba arikagwana ku ruhande rw'Uburusiya muri Ukraine caratahukanywe muri Zambia. Lemekani Nyirenda w'imyaka 23 yagiye mu Burusiya kwiga ubuhinga bwa nuclear imbere yo kwinjira mu gisirikare mu Burusiya. Ikiziga ciwe cashikanywe ku kibuga c'indege mpuzamakungu Kenneth Kaunda i Lusaka ejo ku munsi w'Imana. Naho yagiye mu Burusiya kwiga uwo munyezambia yavuye afatigwayo yagirizwa kudandaza ibyayura mutwe mu kwezi kwa 4 2020 aca acigwa gufungwa imyaka 9. Mu nyuma ariko yahavuye ababarigwa ari uko yemeye kujya ku rugamba mu nyuma yicigwa muri Ukraine. Umushikiranganji wa Zambia w'imigenderanire n'andi makungu Stanley Kakubo yavuze ko leta yiwe yasabye ko abategetsi b'Uburusiya batanga insiguro ku rupfu rw'umunyagihugu wabo Lemekani Nyirenda. Ku mugabane wa Afrika kandi umwenegihugu w'Umudagi Jörg Lange yakorera ishyirahamwe ry'abagira neza yaramaze imyaka 4 yaranyurujwe mu burengero bwa Nigeri ubu ari idegembya. Ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abadagi Help yakorera niryo ryatanze aya makuru, ariko nta birenze ibyo ryavuzwe haba kuba munyuruje canke uburyo yarekuwe. George Lange yari yanyurujwe mu 2018 mu gisagara cya Nigeri kizwi ko kirimwo abagwanyi b'imihari y'iterabwoba ya Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu. Umudagi ubu afise imyaka 63 yakoze mu gisata cy'abagira neza imyaka irenga 30.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Ukraine yarateye misile zitari nke ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cigaruriwe n'Uburusiya cya Melitopol. Amakuru ku rubuga rw'intambara avuga ko ibyo bisasu byatewe no mu ntara ya Crimea Uburusiya bwiyometse ko. Ibi bitero bya Ukraine byakozwe mu gihe indege z'Uburusiya zo mu bwoko bwa drone nazo zateye ikivuko cyo mu gisagara cya Odessa kiri mu manuko bwa Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko hafi umuriyoni n'igice w'abanyagihugu biwe batagira umuyaga nkuba muri iyo ntara ya Odessa. Abategetsi baho basaba abanyagihugu bazi ko batobaho batagira umuyaga nkuba gukinjura bakavayo. Bavuze kandi ko bizotwara amezi arenga 3 kugira ibyasambuwe bisanugwe. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri White House John Kirby yavuze ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko aragerageza gushira Ukraine ku mavi. Yavuze ko ariko arabishika ko mu gusenyura ibyuma byose bitanga umuyaga nkuba n'amazi muri ibi bihe by'ugukanya kwinshi muri Ukraine. hagati y'iminsi ya gatanu n'uwa gatandatu igisirikare cya Ukraine cyavuze ko ibitero by'indege hafi 20 hamwe n'ibisasu bya roketi birenga 60 ari byo byatewe muri Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo ugutana mu mitwe kwabaye hagati ya Pakistan na Afghanistan ejo ku munsi w'Imana kwahitanye abantu indwi hamwe n'abarenga 30 bakomeretse. Igisirikare cya Pakistan cyavuze ko iyo migwano yabereye mu gisagara cya Chaman ku rubibe rwo mu manuko bushyira uburengero aharabana n'intara ya Kandahar ya Afghanistan. Cyavuze kandi ko iki gitero cyishe abasivile batandatu ba Pakistani hamwe n'abandi 17 bahakomerekeye. Naye mu makuru y'inkino ejo ku munsi wa kabiri niho inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri Qatar zinjira muri kimwe cya kabiri. Urukino rwa mbere ruzohuza igihugu cya Argentine hamwe na Croatia ejo ku munsi wa kabiri, mu gihe ku munsi wa gatatu Ubufaransa nabwo buzotana mu mitwe n'igihugu cya Maroc cyo ku mugabane wa Afrika kigisigaye muri iryo higanwa. Urukino rwa nyuma rwa finale biteganyijwe ko ruzoba ku munsi w'Imana w'indwi nyene dutanguye ku itariki ya 18 ruzohuza hagati y'imigwi izotsinda ejo ku munsi wa kabiri hamwe n'uzotsinda ku munsi wa gatatu.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguruka uheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuti bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mande nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru: abaharanira agateka k'abana mu Burundi bemeza ko impinga mu kubahiriza agateka kabo ikiri ndende.
Biyeza ni barabara turabona abana basengereza mu bisagara, impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza.
Uyu ni Tusani Yonguru ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho hakomeje kuvugwa ikibazo cyo gufungura nabi ku bana bo mu burere bumwe bumwe. Ibyo ni by'ano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase tubafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cya sport. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijwi rya Amerika mu Burundi. Nari ndabice ku masonga nkitangura, amashirahamwe aharanira agateka k'abana n'abaserukira abana bavuga ko hageze ko amategeko yubahiriza agateka k'umwana mu bijanye no kwiga, kwivuza n'ibindi bishirwa mu bikorwa bikava mu nyandiko. Umugenzi wacu Thierry Ndayishimiye adusigurira icyo mirwi ishingira ko isaba izo mpinduka.
Niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari ibigenda bikogwa byo kugarukira agateka k'abana, birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango, kwiga n'ibindi, ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera, abatamashuri, abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe.
Ukibaho tubayemo tubona abana biyereza mu ibarabara, turabona abana basengereza mu bisagara, impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza. Ni muri iyo ntumbero twagira dusabe leta y'u Burundi kugira nabo babeho neza.
Nimubona Anastasi ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arira mu bavanywe mu ibarabara. Avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa, kuko ari umwana yigira ibintu byinshi, haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero.
Umwana apana kumuhohotera, naho yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro, hama umwana ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza.
Mu Burundi inyandiko zerekeye kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro. Ferdinand Simbaruhije, umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi, FENADEB, mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika kuri telefone, avuga ko bashima imigambi leta ishyiraho yo kugarukira agateka k'abana, ariko kandi ko ibikorwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose, kubavuza n'ibindi.
Umuntu agerageza kubwira abaneza araba ko hariho akiri ibibazo, niko turabona ko hari harabaho zino kwitama initiative, no kuvuga utsiko twa leta kugira ngo abana batumwe barabara, mugabo umuntu abiratse niyo bashikanye mu iyo miryango babagiyemo usanga cimisi mike, ndetse hari nawe usanga bukeye bwaho aba bana basasaga kubabara, mugabo abisigura ko ukuntu biba byakozwe haba akantu kaba kabuze, kuko burya umwana wese arinza kutamwibarabara hajya haba ari igituma.
Kuba hari abana batizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwiza imyaka n'ayandi mahohoterwa hagikorerwa abana mu Burundi, Ferdinand Simbaruhije avuga ko ibyo byose biterwa n'ubumenyi buke mu miryango kuyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira. Agasaba leta ifatanyije n'ayandi mashyirahamwe yigenga mu gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo, ndetse n'amategeko ahana batubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa.
Umunsi umuntu avuga ko hari agahaze mu miryango, no munsi by'ukuri hari imiryango ushobora gusanga ubuze agateka k'abana batumva na kimwe, urumva ko mu by'ukuri babaje rero urumva kugira kugira agateka k'abana kuko wenyine ufite icyo biziko. Icyo dusaba, twifuza ko ishyira amategeko yo guhana abakora amabi.
Ubushikiranganje bujejwe gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi. Umushikiranganje Imelde Sabushimike amenyesha ko leta irajwe ishinga n'uko umurundi wese abaho neza uhereye ku mwana.
Igihugu cyacu kizabandanya gushyira mu ngiro imigambi myiza iza ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa. Kubandanya gushyigikira abana bava mu miryango ifite amikoro make.
Bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza, kujya neza, kwambara neza, gusa neza, kuronka amahirwe yo kwiga, kuvuzwa, kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi. Naho biri uko, ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe World Vision mu mwaka w'2019 byerekana ko ibice 44% by'abana bamara iminsi 4 batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda. Abashika ku bice 49% nibo bashobora guheza amashuri matoya. 32% ntibanditse mu bitabo ndangamuntu, bisigura ko mu kwivuza bibagora. Ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice 98% bakoreshwa ibikorwa biruhisha. Mu mwaka w'2021 naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, CNIDH, watangaje kutewa impungenge n'ingene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye. Byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryabaye ndase. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku vyagateka k'abana n'abana, ikibazo cyo gufungura nabi mu bana bato gikomeje kuba ingora bahizi mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ibi bigaragazwa n'inzobere mu kurwanya igwingira zivuga ko kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rwihaye mu guhangana n'iki kibazo bisaba ko Abanyarwanda bafata ingamba zo gutandukanya ivyaro kandi biboneka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Gloria Twishimye.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda NISR mu 2015 bwagaragaje ko igwingira ku bana bari munsi y'imyaka 5 ryari kuri 38%. Kuri ubu riherutse gukorwa mu 2020 rigaragaza ko hagabanutseho 5% gusa, ubu riri kuri 33%. Iki ni ikigereranyo gito ugereranyije n'intego u Rwanda rwihaye aho igwingira rigomba kuba ryarageze kuri 19% mu 2024. Tumwe mu turere tukigaragaramo iki kibazo ku kigero cyo hejuru turimo akarere ka Rubavu kavuye kuri 46% kagera kuri 42% gusa. Muteteri Venancia ni umuturage wahuye n'iki kibazo cy'igwingira mu bana be aravuga icyabimuteye.
Ndabyara ntibampashisha kibondo yuko nanjye batampa iyo fuka ahubwo bikarenga bakayiha abandi.
Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Ishimwe Pacifique aravuga ko imwe mu mpamvu yatumye igwingira rigabanuka ku kigero cyo hasi ari uko abaturage batari bakarimenye. Akongera ko hari n'abayobozi batabashaka kuritandukanya n'izindi ndwara.
Twagabanijeho gatanu ariko ntabwo bidushimishije twemo ubuyobozi ndetse wenda n'abandi basanzwe babikoramo tubona twaragabanijeho gakeya ariko nazo impamvu zirumvikana zirazwi. Icya mbere ibijyanye no kurwanya igwingira cyangwa se igwingira byari bitaramenyekana ku kigero cyo hejuru ku buryo no kurirwanya bitari bifite imbaraga mu by'ukuri umuntu yavuga ngo zishimiwe ku nzego zose. Na n'ubu ngubu turacyabona imbogamizi z'uko hari abantu tukibona ari ababyeyi bafite abana bafite igwingira, hari abayobozi batazi gutandukanya igwingira n'imirire mibi. Ni ubukangurambaga bukomeza.
Akandi karere kakigaragaramo igwingira ku mibare yo hejuru ni akarere ka Ngororero. Imibare igaragaza ko rikiri kuri 50%. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri aka karere Mukundo Hirwe Benjamine nawe arasobanura impamvu iki kibazo cy'igwingira mu karere ke gikomeje kubatera inkeke.
Cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye, ibijyanye no kudateka indyo yuzuye, kutamenya guteka indyo yuzuye. Ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi bidahuye n'ubushobozi bw'umuryango. Tunasaba abaturage b'akarere ka Ngororero rwose gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwemo imbaraga kubera yuko.
Umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu kurwanya imirire mibi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Clemence Dusingize aratanga inama ku cyakorwa kugira ngo imibare igabanuke ku rwego rugaragara.
Gitanga ari shisha kibondo ari ogera ari amatatango ku mashuri ari ukujya mu ma isidi mu mwungo muri mbonezamikurire ari izi gahunda zo guha abana ibinini by'inzoka mu midugudu biba kabiri mu mwaka. Izo zose ni ingamba leta igenda ishyiramo zikunganirwa n'ubukangurambaga ndetse no gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro kuko hari igihe abantu baba bafite ubumenyi iyo ndyo yuzuye bazi kuyitegura, gahunda z'uturima tw'igikoni bazikora, ariko iyo bataboneje urubyaro wa muryango munini usanga gutunga abana bitaboneka neza, ugasanga nayo yabitandarunye.
Uyu muyobozi ushinzwe ubukangurambaga kandi arasaba abaturage cyane cyane bari mu turere tugifite igwingira riri ku kigero cyo hejuru ko bagomba kwita ku bana babo. Arashyira igisa n'umwihariko ku gihe cy'iminsi 1000 ya mbere.
Ikindi ni uko ababyeyi bagomeza kubungabunga ubuzima bw'abana cyane cyane muri ya minsi 1000 kuko niryo shingiro ry'ubuzima bw'umwana. Nongere nibutse ko ya minsi 1000 ikuye mu bice bitatu. Umubyeyi atwite akitabwaho akipimisha inshuro enye agafata indyo yuzuye ndetse agafata na bya binini byongera amaraso, icyo gihe akaba akumiriye igwingira. Mu gihe atwite yaba abyaye konsa umwana ari ihame ridakwiriye gusubira inyuma. Umwana konka akimara kuvuka umwana agahita ahabwa ibere akonka y'amezi atandatu nta kindi avangiwe, umwana agahabwa imfashabere. Nagira ngo ngaruke cyane cyane muri iki gihe cya nyuma y'amezi atandatu umwana atangiye guhabwa imfashabere. Reka mushishikarize buri wese twumva buri wese uturora kuko yamfashabere nibyo ifasha wa mwana kugira ngo adasubira inyuma yunganira y'amashereka.
Imyaka igera muri 7 irashize u Rwanda rufashe gahunda idasanzwe yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Mu bihe bitandukanye isobanura ko iki ari ikibazo gihangayikishije bijyanye n'imibare igaragara. Nk'uko bisobanurwa na Clemence Dusingize, hashyizweho gahunda zitandukanye mu guhangana n'iki kibazo zirimo kwegereza ubuvuzi abaturage, kubaka uturima tw'igikoni no gutera ibiti by'imbuto, kwigisha abantu gutegura indyo yuzuye, gushyiraho gahunda y'amarerero n'izindi. Uyu muyobozi akomeza avuga ko byaje kunganirwa n'inkunga ya Banki y'Isi ibinyujije mu mushinga wayo wo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana SPRP wibanda ku turere 10 tugaragaramo iki kibazo kurusha utundi. Utwo ni Nyamagabe, Nyaruguru, Rubavu, Nyabihu, Rusizi, Karongi, Ruhango, Bugesera, Gorere na Rutsiro. Tuyishime Gloria. Ijwi rya Amerika, uburengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Igisata cy'impunzi kivugwamo amabi akorerwa abakenyezi abandanya kwiyongera mu ikambi z'Abarundi za Nyarugusu na Nduta muri Tanzania. Mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania abahi iyi nkuru.
Amabi hagati y'abubakanye, agahohotera no gufatwa ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana b'abigeme bari hasi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi Nyarugusu na Nduta, bituma ingo zisambuka, bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba bakoze agahohotera gakabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya Nduta. Umwindagwa ni mwinshi yuko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bakoregwa nabo bubakanye kibura abaturanyi. Iyo bagiye gusenya inkwi, hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica, bakabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi. Bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro ijya Amerika barabyivugira.
Cyane mu mutima tukabura aho tubishikiriza, niba twumviriza nimba emwe ahubwo turago w'inkambi niyitaba abakenyezi. Abakenyezi twaragowe gufata bakatwigiriza, ugiye polisi gahotero karacari
ngo umugani were yandiye muri make ati wewe kukwica we ntibingora atashinasiye kuguca kora hakurya akwicira inyuma y'inkambi ashavuga ati nabake nabatanzania bakwishe nta harumye ari umugabo akubwiye gusha wumva ko cyo kurengeje kuyahura kuri nyirano hone yaho ho avuga ati wewe wewe bagore we nturimo wewe uyu bagore tiwe nusumba naka.
Abakenyezi turahohoterwa, murabe rero ukuntu mwobigenza, yagahohotero kava ku kintu cy'ubukene.
Mu bitigidukura mu biro by'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi, abakenyezi n'abigeme hafi 25 bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa nabo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi kibire kuvoma amazi, gutyo gira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme. Umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya Nduta yahakije gufatwa ku nguvu yagiye gusenya, aha yatubariye uko byamo byabaye hafi iminsi yose.
Acu baboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujogora cyatu bacu batimbuga timbuga tamurayibona ngo babeke mutengera ntuko babeke mpeka yangana ati akanwa jogora ati cyatu bacu batimbugita ehe amaze kwakangisha ubwana ngo burabira mu byo poli baranuma bacane mu atenera twumva tukuriye twihorera ko twamaze gupfa abo ni babana ehe baca rero nyabagabo baca baraduga bamaze kuduga baza gufata ande nyamukobwa baca barayimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bahari kumwe uwo mugore nyine bayimukoreye.
Naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho ku bijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi 16 y'umwihariko yahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo. Uyu ni ambasaderi BTC Irakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya Nduta.
Amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo. Amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore, ikesi yo gukubita yo gukubagugwa, izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango, kugurisha ivyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kuvyo barafite uburenganzira mu muryango.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe The International Rescue Committee igisata kijeje kugwanya mabi mu miryango, abakenyezi n'abigeme hafi 105 barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya Nyarugusu cyo kimwe na Nduta hafi buri mwaka, gutyo bikagira ingaruka mbi harimo bamwe bamwe kuburirwa irengero, kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye ubu n'umwanya w'imikino na sport nk'uko mwabyumvise. Imigwi izokina igice cya kane gishira ica nyuma muri playoff za basketball yose yarayimenyekanye. Umugwi w'urunani uhabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe cy'izo nkino. Inkuru twateguriye na Desire Hatungimana umenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda.
Inkino z'amajonjora ya mbere muri playoffs ya basketball mu Burundi kuno Imana niho yarangira. Mu nkino zabaye, Les Hippos batsinze Remesha ku minota 69 kuri 57, harimo 23 ya Cyubahiro Arma yafashe cyane umugwiwe gutahukana insinzi. Christian Shimirimana amenyereza Lesipo amenyesha ko iryo higanwa bagiteguriye cyane kugira baritahukane.
Tumaze iminsi dukora cyane kintu twize twarakinyinduzi ari mabakinnyi turabamenya ingene bakina. Amen tamugaho se style d'jeu tusanzwe tuzi ya contre-attaque je rapide hamwe n'ama trois points kubana bamwe bamwe. Tuba twagerageje turabloka tubabloka ama contre-attaque zabo turabusa no gushuta matel de loin. Ni jo anini kandi fisi kimato ari turumeze neza.
Eme bitagoye umenyereza waremesha aremeza ko intango yabaye mbi akaba keza umugwi wa Lesipo wabarushije.
Twakinye defense bayikina nabi aussi nkuze Lesipo bari bafite réussite ku matériel ya 3 points ko bakina ma defense zone. Mande yashowe kuba très précise na cyuma ku ma 3 points. En fait urukino twarutakaje cyane cyane muri premier carton muri 4e carton amaze kudusiga amanota agera 122 twahinduye defense turashobora kuremonta amanota 10 kandi cy'umunabiri amagerijuru kinari defense 12 turabaye abameterda tuzobandanya nibaza bazo cyo dukina n'urunani mugabo ukina guno munsi ntitwarushoboye baturushije
muzindi nkino zabaye urunani ruhabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe cya playoffs. Kwatsinze Aigle Noir rworohewe cyane ku minota 97:48 Dinamo nayo ikaba yirahiye Young Eagles mu kuyitsinda ku minota 102:61 mu gice cya kane gishiri cya nyuma. Urunani ruzotana mu mitwe na Remesha Eme bitagoye amenyesha ko urukino rw'urunani rutabateye ubwoba.
Bo urunani mu gitumaze iminsi dukina rafa passe baradusinze difference de 3 umenga aragene ni niki twakinye neza. Tugiye kwitegura nkuko twara twitegura ama strategy twara dukinisha ku runani niyo tuzogumako kugira turabe ko twatsinze.
Mu rundi rukino Jimkana izokina na Lesipo. Shimirimana Christian amenyereza Lesipo amenyesha ko urwo rukino bagwiteguriye kurutsinda kugira bashike ku ntumbero yabo.
Simkatoje tukibakina tugiye kwitegura cyane turabe ivyo barabadusindisha ko tugiye tubikosore hama nibaze kubizogenda neza.
Mu rukino rugira gatatu gw'ico gice cya kane gishiri cya nyuma Dinamo izokina na New Star. Inyuma y'izo nkino hazocamenyekana imigwi itatu yatsinze n'uwa kane watsinzwe ikinyurane cy'amanota make. Iyo migwi ko ari ine izocitana mu mitwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Imigwi ibiri izosigara n'izokina urukino rwa nyuma. Iyo migwi izokina inkino zitanu uwutsinze zitatu aciye gukana igikombe cya playoffs cy'uno mwaka. Muri handball naho imigwi y'Uburundi ya SOS na Sisters yari yitabiriye inkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo zari zimaze iminsi zibera mu izinga rya Zanzibar. Kuri uno w'Imana niho yafata ubwato yerekeza Dar es Salaam. Iyo migwi y'Uburundi ikaba atakinini yashitse ko kuko yashitse mu mahiganwa yacerewe imaze kuba nk'ingeso mu ishyirahamwe rya handball mu Burundi. Imigwi yo muri Kenya haba mu bagabo no mu bakobwa niyo yatahukanye ibikombe. Mu mupira w'amaguru naho mu nkino z'ibirarane Vitaro yarayirahiye umukeba wayo Interstar mu kuyitsinda ibitsindo 3-2 nayo Kayanza United yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2-0. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye reka mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aca gukora mu ngata atubwira agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 13. Ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino ibiri. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa. Umukino wabereye kuri stade Muganda y'Irubavu, Marine FC yanganyije na Gorilla FC ubusa ku busa. Ikipe ya Marine FC ikomeje kujya haga kuko mu mikino 13 imaze gukina yashoboye kwegukana amanota 3 inshuro imwe yonyine. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda bo mu ishami ry'abarwanira mu mazi bafite icyicaro mu karere ka Rubavu ishobora kwisanga mu cyiciro cya kabiri niramuka idafashe ingamba nshya zo kwivugurura. Ku cyumweru habaye imikino itanu. Bugesera FC yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri stade Huye i Butare. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yanyagiye Espoir FC ibitego 4 ku busa. Sunrise yatsinze Rwamagana City ibitego 5-2 kuri stade Golgota Nyagatare. Gasogi United yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri stade Ubworoherane i Musanze. Hanyuma Etincelles FC itsinda Rayon Sport ibitego 3-2 kuri stade Umuganda i Rubavu. Umutoza wa Rayon Sport Christian Haringingo muri iyi minsi yakomeje kuvuga ko bamwe mu bakinnyi be bakunze kugira imvune za hato na hato zigatuma bataboneka mu mikino inyuranye.
Navuga yuko idebi ya shampiyona yatugoye cyane surtout mu gukompoza nk'abantu kuba warokrise kuvuga utu yashobora kuba umutitiriwe akaba umusimbura wiwe hama ukaba obrije kuba ufise nk'abakinnyi nka batanu wari witeze ko kwari abatitiriwe ugasanga siho bari rero mu bintu bitugora cyane twagize malchance tukavunikisha abakinyi ariko ribaza yuko ubu tujye gushyiramo imbaraga yose tubakurikirane turabe ko dushobora kugaruka turabe ko dushobora gukora ekipe ikomeye iri stade koko nibaza yuko kuva dutangura championnat nta na rimwe turashobora kwarinya onze de départ nka match zibiri zitatu zikurikirana ni ikintu gikomeye cyane aha tukeregeza kugura ku exploit abakinyi bose ufise kugira turabe ko dushobora kuronka resultat.
Umukino usigaye w'umunsi wa 13 wa championnat uraza ku uyu munsi kwa mbere urahuza ikipe ya Rutsiro FC na APR FC ku stade Muganda i Rubavu. Yari kaje munyandinda Kigali
bakoze mari kumwe natwa niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye.